manenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze, muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi hano muri studio y'indwi. Muri kumwe na Joy Diane nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave kubari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu Rwanda. Turi kandi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Muramenyereye ko iminsi yose ya gatanu muri Isanga urubuga abarugwa abapfasoni, uno munsi twabatumiriye umupfasoni Chantal Ndikumana yigisha ibiharuro ariyo mibare mu Kinyarwanda mu mashuri atandukanye mu Bwongereza. Chantal yiyemeje guteza imbere indero biciye mu buryo bwa none, akaba aramutswa n'ikigo Burundi Education Foundation. Tuvugana ari Londres mu Bwongereza ku murongo wa telefone. Chantal, ikaze muri Isanga kandi mwakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga n'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Ndabaramutsa, murakoze cyane kumpa akanya ko tuganira byerekeye indero y'abarundi. Ni kwa Chantal Ndikumana, ndi murundi kazi yigisha ibiharuro ngaha Londres. Ntabafise umugambi wo gufasha indero cyane cyane mu gisata cy'ibiharuro le science. Dukoresheje icyo bita internet mu gifaransa. Murakoze. Hama nk'abafise kandi n'ikindi kigo cyitwa Burundi Education Foundation. Ni kintu umubyeyi wanjye yitwa Professeur Emerite Katihabwa Joseph yatanguye kubera yitaho cyane indero y'abana b'Abarundi, kandi akaba ashaka no gufasha ubwa mbere na mbere. Aho yavuka muri Korine ya Rusaga, muri komune ya Nsoro, ariyo ikongera ikaba muri provinsi ya Gitega. Murakoze.
Reka imbere yuko tuja kuri uyu mugambi wo kuzokwigisha gushaka gutanga ubumenyi biciye ku buryo bwa none internet, tubanze tugaruke gato kuri ico kigo Burundi Education Foundation. Ni ikigo gikora gute, cavutse ryari, hama kigamije kigashonta?
Burundi Education Foundation ni ikigo catanguye mu 2014. Cyatangujwe n'ibyiyumviro by'umubyeyi turi kumwe, kubera twabonye yuko hari hakenewe cyane yuko abana biga cyane cyane. Twahereye aho twari tuva muri Korine Rusaga iri muri komune ya Nsoro, tukiyumvira yuko gishobora no kuzokwira igihugu cyose, kubera kenshi usanga uburyo bwo kugira ngo abana bige hari gisanga bukeha. Ego igihugu kirafise uburyo bwo gufasha, mugabo ikibuza ko n'abandi boza bakunganira bagafasha uko bashoboye, kuko tuzi yuko indero ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu. Novuga yuko novuga gute abantu niryo tunga rikomeye igihugu kiba gifise. Rero ukimbira yuko dushizemo ingufu zo gufasha abantu bagatera imbere bakiga neza bakaronka uburyo cyane cyane mu bice usanga bikenye bataronka uburyo bukwiye kugira ngo bagure nk'ibikoresho by'abanyeshure cyangwa ibikoresho by'abigisha cyangwa novuga gute ibikoresho hari ahashaka kuba tuvuge nk'amakaye amakaramu ibitabo by'abigisha kugira ngo bige hariyo ababyeyi usanga batagira uburyo bwo kugura nka uniforme cyangwa kugura ibiraka abana ngo baje ku ishure cyangwa icyo navuga amashakoshi batwaramo amakaye kugira ngo ibyo bitabo baba banditsemo ibyigwa ntibinyagirwe eka ni byinshi ni kibyinshi umunyeshuri aba akeneye gushakunganira abo bantu batabafise uburyo
yego hanyuma kuva muri ibyo 2022 mumaze gushika ryansoro mwafashije ni komune yose canke mwaravuze muti dushaka gufasha ishure rimwe gusa nkuhabaza ati muri iyo myaka yose kuva mutanguye ibyo mumaze kurangura bingana gute
nitwa angwe mu 2012 oya iyo fondation yahereye mu 2012
turacari kumega Chantal turumva aga telefone sinzi ko bariko biriko biragenda muhinga bw'ivyoma reka tubasabe baturabire ikiriko kiraba kuko tutariko turashobora kumvikana neza n'umwigisha Chantal Ndikumana wo mu Bwongereza mukanya baratubwira ko muhinga bw'ivyoma aga telefone kavuye ko ariko turaza kugerageza dusuye twongere tumuhamagare ijugi y'America risamire na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga Chantal aragarutse Chantal muratwumva ubu
ndabumva cyane hari habaye ingorane ya connection gatonya mugabo ubu
birasa mu kirundi bavuga ko ubuhinga bw'ivyuma ntibwigera busezerana na rimwe
yego
nako ndabaza nti kuvamo gitangura mumaze gushobora kurangura ibingana gute hama mwabiranguriye ku ishure rimwe muri komine yose canke
kuva natutangura tumaze kurangura ibikorwa gusa mu ishure rimwe ishure fondamentale ya Rusaga iri muri commune ya Nsoro ariyo mu province Gitega mugabo twifuza ko bishobora gushika mu gihugu cyose aho tubona yuko harimo abantu baba bakeneye gufashwa gusumba abandi
umuntu avuga nk'abanyeshure bari kuri iryo shure mufasha bangana gute muramaze kuramura ni mwebwe mutanga ubwo buryo bwose nabigisha nigwanyu bo muri batangwa na Burundi Education Foundation canke baba barabigisha basanzwe bahari mugamo mukaza musahiriza mu gufasha abanyeshure mubaronsa ivyo bikoresho byabo
okay abanyeshure bari kuri iryo shure école fondamentale ya Rusaga école fondamentale ya Rusaga ni ishure rishasha ryatanguye mu kwezi kw'icenda kw'2018 ni ishure rya leta ryubakiwe aho Rusaga ari uburyo butanzwe na UNICEF kuko UNICEF mu isanzwe yubakira leta iyo Rusaga yari korine itagira ishure muri komune ya Jansoro yose byarafashe umwanya mugabo abantu bo babavuka muri iyo korine baragiye hamwe barandikira ubushikiranganji bw'indero kugira ngo babaronse ishure hama rero kubera umubyeyi wanjye ari yaza yari yarashoboye kwiga barandikira ikete bararimushikiriza ati udushikire imbere turonke ishure iryo shure rero ni ishure rya leta twebwe dufasha amashuri ya leta kuko twebwe nta buryo bunini twari dufise bwo kubaka ishure gusa twabashikiye imbere dusaba ubushikiranganji bw'indero hamwe na UNICEF kugira ngo turonke ishure hama iryo shure icyo tuje dukora nk'abigisha batanga muri iryo shure ntibari bafise ibikoresho tuvuge byo kwigisha ntibari bafise novuga ibikoresho bimwe bimwe byo gusukura nk'ishure abanyeshuri bo ngaho batishoboye usanga bafise ababyeyi badashobora kugura ama uniforme cyangwa kugura amakaye, amakaramu, ibirato, amashakoshi meza kugira ngo amakaye yabo ntanyagirwe. Ibyo rero tukabirira abanyeshure n'amasabuni kugira ngo abana bagende ku ishure basukuye n'impuzu bambaye zigende zifise isuku. Ubwo rero twabitanga muri iyo korine mugabo n'abandi bo muri muzindi korine bakenye dushobora kubaronsa uburyo kugira ngo baronke ibyo byose baba bakeneye.
Yego, urakoze cyane rwose Chantal. Turafise abakunzi b'ijwi ry'Amerika ku mirongo itandukanye ku ikiganiro tutaba tucisangije. Tutangure kuri Lambert Ikaze. Lambert uratwumva? Uratwumva?
Yego ndabumva.
Aho uherereye hama akabazo kawe canke intererano umugabo abari inyuma yawe basabe kutavugira mu telefone yawe kugira ngo dushobore kumvikana. Hari ha abantu bari inyuma yawe urashobora kubasaba bakareka kuvugira impande yawe kugira ngo dushobore kumvikana? Uratwumva Lambert?
Allo?
Uri kuratwumva garamba?
Allo?
Lambert uri kuro muhinga bw'ivyuma tumbasabe bashobore kumusaba ko yova ku impande yabo bari ko baravugana kugira ngo dushobore kuyaga vyoroshe. Lambert aragarutse. Lambert uratwumva ubu? Nuko hari ikibazo cyo muhinga bw'ivyuma tutazi ico kiriko kirava ko ku matelefone ariko ngira ngo mukanya biraza gukemuka. Nuko Chantal mwarimu yatubwiye yuko hari umugambi mufise wo kuzoshobora gutanga inyigisho zitandukanye bice muhinga bwa none ariyo internet. Uyo mugambi utegekanya kuzotangura ryari hama ugakora gute?
Uwo mugambi ni umugambi mwiza mugabo usaba uburyo iyo website kuzoshirako ibyigwa cyane cyane ibyigwa nk'ibiharuro, Gifaransa, Cyongereza, na physique, biologie, chimie hamwe n'indi mikuru novuga ngo mu Cyongereza bayita computer science. Donc aho bashobora kwiga informatique cyangwa ICT. N'umugambi twasanga kwiyumvira hama turaronka uburyo bwo kugira iyo website. Mugabo rero n'umugambi usaba ubuhinga bwinshi n'uburyo iyo website irahari na bureau hama hakadosha ko ibyigwa bishobora ko gushikira novuga isi nzima mugabo ukabihereza cyane cyane abana muri Afurika bo usanga bataronka abahinga benshi bakwira imihingo yose yo muri Afurika. Mugabo urumva je nayo nindira Burundi kubera ego turashaka kuronka bigisha bigisha ibiharuro. Mugabo kenshi abantu baba barize ibiharuro bakabinonosora dusanga kenshi mu Burundi batagwiriye. Hama rero kugira ngo turonke inyishu y'izo ngorane twimbire yuko hoba icyo navuga nyine bita website mu Kirundi
ni urwo rubuga nyine rubuga rwa internet muzocisha ku ivyo vyigwa vyanyu.
Ego, hagategurwa video, hama iyo video igakurikizwa n'ibibazo kugira ngo barabe yuko umwana yumvise. Iyo rero ibyo bibazo bagaca babaha amanota baronse kandi bakabereka n'aho bakosheje bakabereka n'ukuntu bokosora. Ibyo rero usanga bitegurwa n'abantu abigisha banonosoye ibyo byigwa baba bigisha. Mugabo ikiza nuko kuri iyo website twimbire yuko umwana yoca aronka ahejeje ico cigwa yahejeje umwaka iyo ronka urupapuro rwemeza yuko yakurikiye ivyo vyigwa. Bituma rero ashobora kuja mu wundi mwaka. Hama tugasaba rero abakoresha ibibazo ngaha yuko bokwemera yuko
ibyo byigwa barabyiza babishikiza ahandi baba bagiye kwiga mu ndango twimbire yuko umuntu yakoresha ibyigwa biba bikurikirwa ngaha mu Bwongereza mu ngaha tugasaba tuvuge n'abandi bakurikira iby'Igifaransa kugira ngo ntihabe gusa abantu biga Igifaransa cyangwa Icyongereza ariko bakurikira ibyo bintu
hanyuma azoba ari amafaranga azotangwa abo bana bazuyaronka mutegekanye kuzorihisha gute ikibazo cha internet kiracari kibazo kikomeye mu bihugu bitandukanye nk'u Burundi ndetse na handi mu bihugu bibanyi bazoshobora kuronka ama ordinateur abafasha kubikurikirana kuko umuntu kugira ngo ashobore kwiga akoresheje ubwo buhinga ategeza kuba afise imashini akagira niyo internet
eko iyo tubajije kenshi mu bihugu byo muri Afrika usanga n'ibikuri internet irazimba mugabo umuntu haruye tuvuge nko kuri centre imwe usanga internet kuri kuma mashine ashika nka 25 usanga bakubihisha kumwaka barashaka kukurisha amahera atashikana ibihumbi 400 by'amadolari ibyo bihumbi 400 by'amadolari ubiravye kenshi si amahera menshi cyane ku bantu boba baba hanze nuvuga ba diaspora barashobora gufasha aho bavuka bakaronka internet ku masantre aho bagomba gufasha hama ibyo by'amamashini nayo kenshi ngaha anye hari uburyo yuko kuronka amamashini ku buryo butari buniniya iyo ufite amamashini ugura ashika nka 20 sinogura ngo ni ibintu bizimba cyane n'ibintu bishoboka iyo hagiye mu gushaka ibintu birashoboka kuko ndaharura nk'amamashini nka 25 abantu b'Abarundi naho boshira hamwe amahera make umuntu yobishikako kandi umuntu agenda aragira buhoro ni umuntu ntavuka rimwe ngo yuzure ingovi ugenda uragira buhoro gushika naho bakwiza igihugu birakunda cyane kuko n'abandi barabishoboye ngonga ego buraya mugabo sinibaza ko ari ibintu bigoranye gose
ego turabi noganza mukanya ariko tubanze tugaruke ku mirongo ya telefone Eric Ikaze
murakoze
yo uherereye ni
ngende Bujumbura muri komine Ntahangwa karise bikongo ya kabiri
akabazo canke intererano
akabazo nariko ushaka kubaza madame Chantal abikara daba uyu mugambi w'umushasha w'ishuri nshingiro hari icyo wofasha kuri uwo kuri icyo cyingiro cyiwe hanyuma akandi kabazo mbega kubera iki yumvi yoba yahisemo kwiyubakira ishuri rye ariko ntashake gufata mu mugongo uyu mugambi wa leta w'ishuri nshingiro kugira ngo afashanye na leta mu gutanga ayo maordinateri no gutanga ya interineti
ko yahisemo kwibakira ishuri ryiwe ntafatanye na leta sinzi ko imbere kugenda reka mbaje Chantal ko yumvise akaba dushaka kumubaza kuko numvume ngo bitandukanye nivyo mwatubwiye
namwumvise cyane ishuri sito twayubase ishuri ryubatswe na UNICEF rikoranye hamwe na n'ubushikiranganje bw'indero twese ntitwigeze dutanga amahera yo gutangisha udukubaka ishuri ishuri ryubakwa na leta hamwe na UNICEF UNICEF itanga uburyo bugatangwa muri mu bushikiranganje bw'indero twese nta buryo twadufise bwo kubaka ishuri twese twavuze ko tudafite ishuri tubishikiza ubushikiranganje bw'indero ubushikiranganje bw'indero rero bukorana na UNICEF nibwo bwafashije kugira ngo turonke ishuri hama ayo ma ordinateur tuyashikiriza amashuri ya leta si ukuvuga ngo tuyashikiriza ishuri ryacu ibintu byose bishikirizwa ubushikiranganje bw'indero ushikiriza intwaro yo hagati ni ukuvuga amakomune kuko urumba ishure ryacu dushikiriza aho tuba tubona dushikiriye kandi tubona ko bikenewe.
Hanyuma ka Eric watahuye kuri ako kabazo ko atari bubatse iryo shure ariko byakozwe na UNICEF icije muri leta y'u Burundi. Hama hari akandi kabazo wari wabaje kuvyerekeye umugambi ngene bashobora kuzokorana biciye muri iryo shure mu mashure nshingiro n'amashure asa nk'amashasha mu Burundi. Madame Chantal mwokwishura Eric.
Ego. Amashure shingiro ukuntu umuntu ashobora kuyafasha nuko umuntu ashobora kuyashikiriza ibyigwa byiza dano nosowe n'abantu b'abahinga tuvuge amashure adafise abigisha bakwiye bigisha nk'ibiharuro canke bigisha fizike canke bigisha les sciences de l'informatique bashobora guca muri ubwo buryo bakaronka ibyigwa binonosowe neza kuko hari igisanga haba ubukene bw'abigisha bazi nubwa ibyo byigwa. Ibyo rero interineti izoza kuba umuti w'ubwo bukene bw'abarezi mu bice bimwe usanga bigoye kuronka abigisha bakwiye kandi abayigisha babizi neza.
Murakoze cyane Eric, kugira umunsi mwiza ngahe Bujumbura.
Ego,
ku murongo y'undi hariko Eve ikaze nawe.
Murakoze, ndabaramukije kuri iyi Amerika.
Aho uherereye hama kabazo kawe?
Je ndi Bujumbura mu Burundi muri komine Ntahangwa. Nari mfite akabazo nugira ndamubaze umusimire mbanje kwanza kumuramusa umusimire kwa ari kuri iyi Amerika. Ikibazo cyanjye nagira ndamubaze mwavuge yuko ari umwigisha yigisha mu gihugu cy'u Bwongereza niba nihenze nuko nabibonye kuri Facebook.
Yego nibyo.
Ikibazo cyanjye ni iki? N'umurundikazi habuze iki kugira ubwo bumenyi afise abuzane mu Burundi kugira ateze imbere n'ugwaruka rw'i Burundi kugira n'igihugu gitere imbere biciye muri ubwo bumenyi wewe yaronse. Icyo nicyo kibazo cyanjye nari mfite. Habuze iki kugira aze mu Burundi kwigisha abarundi ubwo bumenyi afise?
Urakoze, ugira umunsi mwiza.
Ndabaramukije neza Eve, nta kibuze nicyo gituma niyumvira cyane igihugu cyanje kugira ngo ubwo bumenyi naronse ngaha mu Bwongereza ndabuzane mu Burundi duciye kuri internet. Nje ndumuntu umwe turafise abigisha benshi b'abarundi cyangwa abandi b'abanyamahanga. Mugabo uravye amashuri ari mu Burundi ni menshi, mugabo kubera iyo internet dushobora gushikira benshi bari mu mashuri y'u Burundi ducicije kuri ibyo bya internet. Washaka tugashikira na benshi bari muri Afurika kuko ubukene bw'abigisha cyane cyane b'ibiharuro ba fizike ba shimi canke les sciences za informatique icyo bita mu Cyongereza computer science. Buri henshi mugabo tugira imana yuko hari ubuhinga bwa none butuma ushikira abantu benshi uri mu kibanza kimwe kubera internet, kubera no muri Afurika usanga ubu unye internet ishikira benshi kandi n'igiciro cyaragabanutse n'igiciro cy'ibyuma cyaragabanutse bituma byoroheza kwigisha. Ubwo bumenyi bwa none rero nibwo buzomfasha kuko ndi umurundikazi akunda abarundi kandi akunda n'abanyafurika, nifuza ko biga bagatera imbere kuko ubumenyi niryo ntango y'iterambere. Abanyafurika bafise ubwenge n'umutima barinda gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo abana b'abanyafurika, abana b'abarundi bige bashobore kuzoteza imbere ibihugu byabo. N'ibindi bifata umwanya munini, ntibimeze nka kujya reti shakuba kamashu amagarabara shakuba kamopito n'ibintu bifata umwanya mugabo ndizera ko bizokunda.
Hanyuma ga Madame Chantal, iyo uyo mugambi wanyu tugarutse ko gushobora gutanga ubwo bumenyi biciye kuri internet, mutegekanya kubanza gutangurira he kubana bakiri ku ntebe nto, kubana bakiri muri ku mashuri mato mato muri za kaminuza canke gute muzo bitwarira nimwe cyane?
Icyifuzo cyacu cyari uko duhera mu ishure mu mashuri yisumbuye, kubera ubukene buri ahanini mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, kubera muri mu mashuri mato mato usanga ubwo bukene bw'abigisha si bunini nko mu mashuri yisumbuye.
Hanyuma mukibaza ko mushobora kurihisha nkanga kuzorihisha niza marara gutangura
mu Burundi tuvuge nk'ubwo ngo abarundi n'abantu bafite uburyo umuntu yosaba tuvuge nk'amahera umuntu aba yakoresheje muri internet n'amahera makenya kugira ngo umuntu ashobore kuriha abantu baba bariteguye. Umugabo ku Barundi hari ukuntu umuntu ashobora kurondera uburyo duciye ku mareta canke duciye ku novuga organisme international. Hariyo abantu benshi baba bashaka gufasha muri ubwo buryo, kuko bazi icyiza kivamwo mu kuronsa ubumenyi twigisha abana. Turiko turarondera uko dushoboye turondere uburyo kugira ngo igihugu Burundi tuvuge kubera abo tuzi yuko adafise uburyo bwinshi, turonke ukuntu dushobora kuriha ibyo bintu bitaremereye cyane umwana w'umurundi. Icyiza cy'ibyo bintu ni uko tuvuge nk'abana bo muri Aziya, abana bo mu Zashime n'abantu bafise uburyo bwinshi, bituma umwana w'umwana wo muri Shine arishe bisa n'uko umengo ariho umwana wo mu Burundi, kubera urashobora kugira ko umwana yarishe muri Shine ashobora ku amahera aba yarishe ashobora kurihira ibyigwa umwana atishoboye
wo mu Burundi.
Numva
ndabumva rero neza mwigisha, nuko muzo kugururukira isi mutazo kwibanda ku Burundi gusa, hazo ari kintu muvuga ati ahwerereye hose ushoboye kwiga turaguhaye ikadze ushaka.
Ribana n'ibihugu kumva ibihugu hari igisanga batemerera nk'abanyeshuri gushikira tuvuge iyo website.
Ego turase na Ernest ku yindi murongo wa telefone. Ernest Kadzi, uherereye he?
Sandi muri komine Mpanda.
Uri muri komine Mpanda, turumva uri no ku muhanda kwibarabara.
Ni hafi ibarabara mugabo namaze kuva ku ikaburimbi.
Wamaze kuva ku ikaburimbi, uri ko hakora uduki?
Yego cyane. Ngo jewe sanzwe ni simamwe muri sevenoro ni ubuntu gusandi mu ikonje.
Nakabazo wari ufise none ubaza Chantal.
Nakabazo nabaza Chantal. Numvise ko yagira ubuntu akaba yigisha ibiharuro mu Bwongereza. Novuga ko ari ubuntu yagiwe bisanzwe, none ko ninjira nti kuri ni byiza cyane wumvise umuntu w'umurundi cyangwa umurundi kazi yagira urwo bona akaza kwigisha hanze, kubera byo n'ibintu ibintu by'umunsi bigoye no kandi akazi ine wacu kagoye. Niba cyane bati none we areka kuri iki kugira ngo bikunde abarundi kazi bari hino kugira ngo nabo bagirirwe ayo mahirwe bashobore kuronka akazi nk'uko areka kuri iki kugira ngo bikunde nabo asahirize abari yene bacu Burundi kugira ngo nabo baronke ayo mahirwe.
Ego ugume ku murongo Ernest, dusaba imbabazi Professeur Chantal, igituma hari utubazo tugaruka nuko murazi ko leta y'Uburundi yaratwatse imirongo yacu ya FM. haize igihe kinini. Hariho rero ibintu tuvuga ugasanga umuntu ntiyigeze abyumva kuko badukurikirana kuri Facebook ibyo twanditse. Muratwihangana niyo tubazo twaza turagaruka. Sinzi ko mu mucira kuri make ico muri ko murakora kugira ngo yavuze ngo abako abigema barundikadze bashobore guca makanda waciyemo aho mushitse ko hashimishije. Haico muri ko murakufasha. Mari mwavuze ivyo migambi yo kwigisha.
Ukwigisha n'icyifuzo dufite kugira ngo abantu bose bige yaba umukene yaba ufise uburyo mugabo hari ikibazo avuze ngo ati kuza kuronka kazi no jewe ndi murundi kazi nibyo mfise ubwenegihugu bw'Abongereza mugabo sindi umuntu atanga akazi kuko na jewe nkorera Abongereza sinovuga ngo ndafise ubushobozi bwo gutanga akazi icyo nofasha ni uko boronka uburyo biciye muri interinete bakiga canke mu gufasha abantu baba bava mu mihingo ikenye akaronka uburyo mugabo ibyo gutanga akazi ngaha mu Bwongereza ibintu
shoboye na gato nyumurakoze. Yego. Ernest wa Tomokewe. Yego. Urakoze ugira umunsi mwiza komeza ibyo arimo.
Yego namwe.
Yego. Ishuri Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga turi ku migambi itandukanye umwigisha Chantal Ndikumana wo mu gihugu cy'u Bwongereza harimo kuzara barashora gucisha ubumenyi biciye kuri internet. Aho bizora mukabikunze ga Professor Chantal kuvuga ko izo nyigisho bazaba baronse bazihejeje bazoronswa diplome ifise uburemere bumwe nka diplome zironswa mu gihugu cy'u Bwongereza canke
twarasabye ama centre ngaha atanga ibibazo yuko programme zikurikiwe n'abana bari muri Afrika babikurikije mu Cyongereza ko boronka urupapuro rwemezwa nizo bigo bitegura ibibazo birakunda ko umuntu aronka impapuro yemeza ko umwana yakurikiye kuko urumva ni mashini ikivuga ati umwana yamenye kuko ni ubuhinga bukoresha cyane ngaha mu Bwongereza niho nayibonye umwana acabona neza ko yamenye n'umubyeyi akamenye akabibona baraguha urupapuro ibyo cyuko turasaba nuko ubwo rupapuro rwo kwemezwa yuko uwo mwana ashaka kunguruzwa yerekana urwo rupapuro ibyo nabyo birasabwa birafata nk'umwaka mugabo birakunda birashoboka
hama ugo rupapuro diplome izozari uvuga nk'uri ko arondera kazi ashora kuvuga ati jewe naho ntari mu Bwongereza mfite diplome y'Ubwongereza
ukoresheje iyo website sinibaza mugabo umuntu arashobora gukoresha amasantre abari nko muri tuvuge nk'abakurikira programme z'Abongereza kenshi naba babiga ngaho mu Burundi hariyo abagenda bagakora ibibazo tuvuge nko muri centre y'i Nairobi cyane centre yo mu Rwanda iyo wakurikiye rero ukamenya kuko urumva ibyifite mu mutwe ntibigenda uragenda ugakora ikibazo bakaguha diplome yemewe ukaza ukayipresenta mu mashure
yongaha ego Lambert aragarutse ku murongo wa telefone. Lambert ikadze Lambert uri kura twumva
muhanda nzwe cyari navuga ariko ndi genyine
ahuherereye he
ndi Lusaka
muri Zambia akabazo
kawe kanje nagira ngo ndabaze ni muwa mwarabashiye kwiga mukagera kure ndetse mukabasha no kuba wenda munakora mufashe iki urubyiruko rwo mu biyaga bigari kugira ngo narwo ruzamure ireme ry'uburezi by'ibyo biga kugira ngo biborohere kubishyira mu bikorwa kuko ubona ko ntabwo ntabwo kubishyira mu bikorwa birimo kugenda neza ntabwo bega babara bigaragara ko imyigire baragiye itaragenze neza ese mwe mu uruhare rwanyu ni uruhe ko mwe mwabashije kwiga mukagera kure mukanagira n'amahirwe yo kubikora yenda aho hanze ese mufashe iki barumuna banyu basaza banyu bari hasi batabashije kugera ku rwego nk'uko kwango bazahagera
urakoze Lambert ngaho muri Zambia ugira umunsi mwiza
yego
Professor Chantal
yego
icyo kibazo afatije numva kigoye gatonya mugabo inyishu navuze inyishu kugira ngo abantu bashobore kwiga neza kugira ngo bashobore kuronka novuga ibyigwa byanonosowe n'abantu babyumva kandi ibyigwa byiza ahanini kugira ngo bikwire ku bantu bose bazokoresha ibyo bya interineti n'iby'ukuri canke rimwe rimwe abantu badashobora gukoresha interineti abantu bafite ubwo buhinga barashobora kuronka akanya gatonya mbwa ntibishoboka kuko baronka umwanya munini kugira ngo bagende bashikire abo bantu batafise uburyo kuko kenshi abo batagira uburyo bari hasi babura uburyo bwo kuronka amamashini no kuronka interineti mugabo uko bizogenda birongerekanya amasantre akaba menshi amamashine bakaronka uburyo bwo kugira interineti ku masantre menshi benshi bazoshikira ubwo buryo bwo kwiga uburyo bwo kwiga nabo bigisha ibiharuro bigisha navuze physique chimie les sciences informatiques cyangwa kwigisha icyongereza ntibukeneye gusa ngaha muri Afurika wari ubona ko no mu bihugu byo mu ko muri Aziya barabikenye inyishu niyo navuze interineti niyo navuze haba amasantre haba amamashine abantu bakigira ko kuko abantu bize banonosoye ibintu usanga baguma ari bakenya inyishu y'ibyo rero izoba kuri interineti kuko abantu batagwiriye ntibashobora gukwira mu mihingo yose
murakoze cyane rwose hanyuma hariho akantu avuze ati hariho abo usanga ibyo bize atanico bikorera bamarira cyane ni ikintu mwiyumvira ko gishobora kuzokemugwa biciye kuri izo nyigisho zica kuri iyo interineti ko umuntu ivyo yize bimugirira akamaro ataravye naho yavyigiye tutenze turabaho yavyigiye
akazi ibyo ibintu yize bimugirira akamaro inyishu y'ibyo iragoye kubona kurumva akazi katahari umuntu arinda kurondera ngira ngo ubundi buryo bwo kurondera ubuzima baciye nko novuga kwikorera ibyabo naho biva aho bari kuko no ngaha mu bihugu biteye imbere hariyo abantu usanga barize tuvuge barize nka histoire mugabo ugasanga iyo histoire bize siyo bariko barakoresha ngira ngo bagire ubuzima bwabo cyangwa ugasanga abantu baba barize mbe novuga iki abantu baba barize tunovuga mu gifaransa ekonomi ugasanga ntibariko barakora muri ekonomi bakora ibindi bitajyanye n'ibyo bize mu buzima urinda kwiga kumenya ingene urondera ubuzima utarinze rimwe rimwe gukoresha ibyo wize
murakoze kuri uyu mugambi nyine wo gushobora gucisha izo nyigisho kuri kubuhinga bwa none kuri internet umuntu aribaza utubazo twinshi na cyane cyane iyo tubitwaye mu gihugu cy'u Burundi tugerageje kumenya n'ingene turavye ingene n'amashuri asanzwe akorerako nk'uzogira amahirwe akavuga ati ndafise amafaranga bisigura yuko ashobora kuzokomeza yiga muri ayo mashuri yisumbuye ivyo yiga kabangikanywa n'ivyo muri ko muri yiga canke ntibisingombwa yuko azobandanya mu mashuri yarimwe mu gihe azobafise ubwo buryo bwo kwigira kuri internet.
Ego icyiza cyo kwigira kuri internet nuko ushobora kuguma no mu mashuri uburimwe mugabo ugafata amasaha make nyari nk'uko wagatandatu cyane kwa Mungu ukiga ibyo birengeye ku byo uba warize mu ishuri kuko kenshi kugira ngo uze kenshi muri za kaminuza zo ngahe Buraya hari usanga bagusaba cyane cyane ibyigwa bikomeye bitatu baragusaba yuko uba ufise urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro urupapuro rw'umutsindo rw'igifaransa urupapuro rw'umutsindo rw'icyongereza hama bivanye n'ibyo byo kwiga hari abasaba urupapuro rw'umutsindo rw'amasiyansi sinzi ingene babivuga mu kirundi fizike shimie na biologi ibyo nibyo bintu usanga bashimika ko kuko ndibuka na jewe nza muri indasitiri ngaha basabye urupapuro rw'umutsindo rw'ibiharuro igifaransa n'icyongereza nibyo usanga baguma bagaruka ku cyane kugira ngo winjire muri kaminuza zo ngaha i Buraya bivuga rero yuko umuntu naho yoba ariko ariga ecole fondamentale arashobora kwiga ibyo bintu hejuru nk'ibyo bizamwungururira imiryango akaja muri za kaminuza z'i Buraya canke zo muri Amerika kubera aba yaragize ibyo byigwa bikomeye bituma ashikira muri izo kaminuza z'i Buraya canke zo muri Amerika.
Yego, murakoze cyane rwose Professeur Chantal. Turafise na Arcade ku yundi murongo wa telefone. Arcade, ikaze nawe.
Ego me ndashimye cyane kandi ndumvise abisiguye ndabyumvise mugari ikibazo je nari mfise
uherereye kwanze imbere kubaza ikibazo
sa
nuherereye
sa
urihe
je ndi mu Burundi ari Bujumbura
nduga kwijambo rero
yavuze urupapuro rw'umutsindo rw'icigwa kimwe muri ibyo mugino hino mu Burundi umuntu agira urupapuro rw'umutsindo nimba ari humanitarian nayo ibyo byose ugasanga biri hamwe sinzi rero yuko umuntu ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo nko mu biharuro honyine cyanke mu gifaransa honyine icyo si nagitahuye neza
ko ashobora kugira urupapuro rw'umutsindo mu gifaransa honyine nayo n'ivyo vyigwa avuga bazoza barafata cyanke usanga umuntu yafashe bakamwereka yuko abifite mu bumenyi sivyo ga Professeur Chantal
mu bisanzwe ibyo gusanga bikomeye cyane baba bashimikira ko ni icigwa c'ibiharuro icigwa c'igifaransa icigwa c'icongereza na n'ibyigwa by'amasiyansi ni ukuvuga fizike shimi biologi ibyo nibyo bashimika ko ahanini ego kuko novuga ko niyo shingiro yo kubandaniza ku bindi bintu biga byinshi
ego watahuye Arcade
igonda tahuye none umuntu aviga arinye cyanke yishikira aho umwe mu kaminuza sinzi niko kabazo kanyuma nari mfise
icyiza cya internet nuko utarinda kwishikira ahantu internet ishikira ahuri hose iyo ufise iyo mashini y'ubwonko cyangwa ufise ubwo buhinga bwa none nico cyiza internet yazanye nuko nta udutiriwe ico ushaka kwiga cyo kubatsiga kubera iyo internet ugatora icigo ushaka kwiga nta ukuzitira iyo ufite iyo mashini na internet wiga ico wifuza cyose ukabishikako.
Yego, Arcade nibaza kutomokewe Akadi amaze no kugenda Dieu Donne ariko we turi kumwe Dieu Donne
ego
uye yarakihari Dieu Donne ikaze
ego
uratwumva Dieu Donne
ego
Dieu Donne Ndiyo Dani, tumva na wenyene murongo wa telefone utadiko. Professor Chantal, tubemereye abakunzi b'ijuru rya Amerika ko mu kanya bahavabona video bakakubona uko mwabisiguye ivyo bintu muri mu biro vyacu ngaho mu Bwongereza, ariko kamwe muko mwabwiye umemenyesha makuru wacu Venusta akorera ngaho mu Bwongereza nuko mwaronkeje ubutumire bwo kuzokwitabira inama y'umuryango uhurikemwo ibihugu bikoresha rurimi rw'icongereza kugira ngo mushobore gusigura byo mugambi bwanyu. Ni ukuvuga rero yuko ari ikintu n'abanyafrika batangwe gutahura bakumva ko gikenewe ko abategetsi ba Afrika bakimenya. Mwotubwira gato ubwo ivyubwo butumire n'ico muzobwira abakuru b'ibihugu bikoresha ururimi rw'icongereza.
Nagomba gukosora gatonya. Ubwo hariyo inama izoba y'abakuru batwara abakuru bo muri Commonwealth. Mugabo sibo bantumira jewe kubera ubwo buhinga bwo kugira ngo ivyigwa bishikire abanyeshure ku isi. N'ibintu ego biba bikorerwa ngaha mu Bwongereza, hakaba arimwo abahinga b'Abongereza. Mugabo abantu bo muri Commonwealth cyane cyane abo mu Buhindi n'abantu bateye imbere cyane muri ibyo kwigisha ibyigwa baciye mu Buhinda bwa none, abo rero babonye umugore w'Umunyafurika kazi ari kumwe arakorana n'Abongereza, bavuga ati wewe urakwiye gutumirwa mu nama izoba ihuza abakuru b'ibihugu bo muri Commonwealth. Sabahukuru b'ibihugu bantumira je nza ka novuga gute umuhinga bakorana n'abo bantu basigura ubwo buhinga bwo kwigisha ibintu kuri internet, kuko nabone bazoba baje kubishikiriza abakuru b'ibihugu. Abakuru b'ibihugu jende ndi muto sinubuntu yotumirwa n'abantu b'ibihangange
mwatumiye. Ego ni ubutumire mwaronkeje n'abandi kugira muzoje muri iyo nama gusa gusigura iby'ubwo buhinga.
Ego kubera mba muri Afrika bavuga ati byoba byiza ko n'umunyafrika agenda akabisigurira abakuru b'ibihugu, kuko ni ibintu bizosaba uburyo bwinshi. Ubwo buryo bwinshi rero abari ngaha mu Bwongereza b'Abanyafurika babikora, sinzi ko baragwira. Mugabo bisaba uburyo bwinshi rero, ubwo buryo bwinshi utaronse ibihugu byo muri Afurika bigushigikira ni
ibintu bigoye gushikako. Urizera ko amareta nyafrika azokuguruka kuri uyo mugambi akanarushiramwe uburyo, kuko iyo leta idashizemo uburyo muri ivyo bintu urumva ko hariho agaca gahara gatonya. Ni ikintu wizera ko amareta azokugurukira?
Ndabyizera kuko amareta arazi ikintu ciza kivamwo mu gutegura kazoza gukwaruka. Ego birafata umwanya, mugabo barazi yuko iyo bigishije abana bakiga neza abo bantu nibo bagaruka bagateza imbere igihugu. Nizera yuko nzobishikiriza bakabyumva, kuko ntaronse ugushigikwa abo batwara batashigikiye ibintu. Mba nifuza gushaka ko hamwe n'abo turi kumwe ntibizokunda, kuko ni ibintu bisaba uburyo, ni ibintu bisaba yuko amareta agushigikira.
Murakoze cyane rwose Professor Chantal. Twese na Claude ku yundi murongo wa telefone. Claude kaze uherereye
nere Bujumbura.
Akabazo kawe
nagira mwibarize. Icyo cimvira gitanguye ryari? Yatanguye gucimvira ryari kugira ngo ashobore gucimvira kugira ngo umukenyezi wa mbere ashobore kwigisha ibiheruro mu buryo bwa none?
Umukenyezi wa mbere ashobora kugira iki?
Yashoboye gutangura kwigisha mu buhinga bwa none bino biharuro.
Ni umugambi ariko ugitegurwa Claude?
Ni umugambi ugitegurwa.
Ego gusa reka kugire ryari yatanguye kubyumvira.
Ego
urakoze kugira umunsi mwiza. Ego
ico cyumvira ni cyumvira natango kwimvira mu kwezi ku 9 ku 2023 oya ndabeshe nakiyumbiriye guhera mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kabiri kw'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niho natangiye kwiyumvira icyo cyiyumviro kuko icyo cyiyumviro cyari cyiyumviro ubwa mbere cy'umubyeyi wanje Professeur Joseph Katihabwa donc Professeur Emérite yari kwaravuga ati nari nifuza yuko ibyigwa nateguye bija ahantu mugabo we yavuga ati nshaka yuko ibyo byigwa bizoba ibyo gufasha abana b'Abarundi Abarundi bashobora kwiga iyo shimi kuko yigisha shimi hama n'abandi bazoza mu nyuma akazoza bashaka amabyigwa abana bakiga akiga bakoresheje ubuhinga bwa none mugabo rero nshangira amahirwe yo gukora mu ishure byarimwo umuhinga yaronse agashimye kubera yabaye umwigisha mwiza mwigisha yigisha neza ibiharuro uwo mwigisha rero kubera yabonye yuko hari ubukene bw'abigisha bigisha ibiharuro yafashe yumvira yuko haba ibyigwa bagakora amavideo y'ugusigura ibiharuro ukoresheje ubuhinga bwa none akaba lecture akasigura akaba video agasigura guhera ku ntango gushika baheze akaba ni novuga imyimenyerezo ndavuga nti none murashobora gufasha abana b'Abanyafurika bwasi muri Afurika kubera mutagira uburyo ntidushobora kubizana kuko ndi ibintu bizinda ndavuga nti none umwana w'umuzungu nashobora amahera arishe mugafata igice mukarihira umwana muri Afurika ngo yangu kubera ngo ari uburyo bwinshi twubanze tukarindira nca numva ndababaye ndavuga nti ni ukuri umwana wo muri Afurika ariragiwe tutahagurutse twebwe abanyafurika ngo tubikore sinzi yuko abandi bazokwihuta kubikora
yego murakoze rwose Professeur turafise na Désiré Ikaze uherereye he nakabazo
ndakagira amazo nshimire umupfasoni iyo ntambwe idasanzwe yamaze gutera mu buzima hanyuma ndabwira ikibazo dukurikira mbega ko numvise ko ariko arakora ibyo byigwa ngo iyo poroje yiwe ari ibyo n'ibyashimi kandi byo gukorwa mu buhinga bwa none arabona ashobora kubitaho gute mu gihe nk'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere usanga bigorana ingeri dukoresha ubwo buhinga bwa none aha ndavuga nk'igihugu cyacu ibyo bitashi yandikiye kera ngo gutaraga mu bihe ko igihe byari gukunda nanjye amahirwe nari kuyajyamo nkaronga ubwo bumenyi bwiyongera ku byo nize muri magisitere no kwandanya muri nagire mbaze rero mbega harabona ubwo bishaho gute na cyane cyane tukiri muri icyo kibazo hanyuma mbega ko ino posi bana bo mu miryango iba yabaye usanga byo ushobora kugorana nyine bashobora kuronga nyine biga amashuri ahanitse ateye imbere ashobora kuba mu byiza byinshi mbega hazoshikirwaho abandi nyine usanga mu muryango w'iwabo basaba kubitebe biga mbega bobo batagira uburyo boshikirwa gute kugira ngo ubwo buhinga bushobora gutuma igihugu gitera imbere muri kazoza bire kuri bose hanyuma reka tumushyikire iyo ntambwe umugamba wutegure neza ku buryo na cyane cyane hajya yikoreye ikintu umuntu muto usanga mbere ariho kiva mu byiza byinshi gusoma kore bya yamaze gutera imbere kuko baba basanzwe bafite nubwo byari bikanabwira navuga ngo babitazongereje babyinshi bibaza ko hageze ko yedufite biteyi ariko twoteza imbere gusoma tugasukira abamaze kubabona
urakoze Désiré naha gatelefone katumvikana neza icyumviro nibaza ko ibibazo nibaza yuko Professeur Chantal yavyumvise Professeur
ego ndamwishura ego icyo kibazo abajije ni kibazo cyiza kuko mu bisanzwe abafite uburyo n'ibikuri biroroha ko babishikira abafite uburyo n'ubu hari abiga bakoresheje ubwo buhinga bwa none icyiza nuko hariyo icyo bita Burundi Education Foundation irondera uburyo bwo gufasha abo batishoboye bakabagirira amasonto kugira ngo abo bana batishoboye bashobore kwiga bige ibintu binonosoye byateguwe n'abantu banonosoye ibyigwa bigisha n'ibintu biri ku mutima wanjye n'ibintu nifuza ko umwana atishoboye aronka uburyo bwo kwiga agatera imbere akazonafasha n'igihugu ciwe. Nuko jewe ni by'ukuri navutse mu Gisagara, nagize amahirwe ngira umubyeyi yize mugabo, uwo mubyeyi yize nawe yavuye ruguru aho batari bafite uburyo bwinshi, sinavuga ko yari umwana yari afite uburyo bwinshi, mugabo yagize amahirwe haraba amashure arashikira iterambere. Abo batagira uburyo umuntu azorondera uburyo kugira ngo babafashe, mugabo nabivuze ko ari ibintu bisaba uburyo bwinshi, bisaba ko amareta n'ama organisme yofasha muri uwo mugambi wo kwigisha abana bakoresheje uburyo
ubwo buhinga bwa none. Murakoze cyane. Turase Inosa, akabazo kawe usongora ko dusa nk'abariko barasonzera. Inosa, ndumva uriko uratwumva. Akabazo kawe usongora cyane.
Mu ndi buhinga tukamusaba nini mu Burundi, noneho tugatomboye kari umurundi akaza nyine akateza imbere n'ubwo buhinga yigishiriza iyo hanze, natwe imbere tugatera imbere kuko kw'abandi hanze nakari mukeza kari umugore wanjye yigishiriza hanze kandi akagira neza, natwe twashaka ko yoza imbere akigisha n'abandi natwe tugatera imbere.
Urakoze cyane. Yego, gusa nibutse ko hariho n'abandi bafasoni b'abarundikazi mu makaminuza atandukanye bigisha irya nino, tuzoza turagerageza tubarondera abafasoni bashoboye gutera imbere kugira ngo baze barabwira abandi uko babigendeje hama bababere n'akarorero. Chantal, hariho ubutumwa bumwe mwe dufise kuri Facebook, tubatumire n'itwaheze ikiganiro muze gucayo murabe, ni kuri VOA radio yacu. Mugabo reka tubasomere nka bumwe muri bwo nka Gu Elia yitwa Gu Lise Jean, avuze ngo Barundi turashoboye kabisa, turagushigikiye, Imana iguhe kugera ku ntumbero wihaye. Sinzi rero ko ufise akajambo wobwira abapfasoni muri rusangi, abigeme, kuko ikiganiro cuno musinca abapfasoni n'abigeme, hama n'urwaruka muri rusangi n'abo bategetsi batandukanye kuri iyo migambi yawe itandukanye.
Abo bigeme n'abapfasoni ndabashimira cyane kubona bashigikira umundi kazi. Abo bigeme n'abapfasoni n'abantu bakomeye cyane mu gufasha indero y'abana b'Abarundi, nosaba ko bosaba amareta bonyene kandi bashigikire cyane ibyigwa by'abana b'Abarundi kugira ngo turonke iterambere mu Burundi. Hama amareta nayo nosaba ko yofasha cyane mu guha uburyo ubumenyi mu kwigisha, kuko indero ubumenyi nibyo terambere ry'ibihugu, nibyo kibamwo gisaba bisaba umwanya munini
mugabo murakoze cyane
ni bintu bosimika ko
murakoze cyane
barongera uburyo bwo kubaka amabara
yego murakoze cyane gose professeur Chantal Ndikumana mwigisha mu gihugu cy'Ubwongereza je nitwongera kubikora ko muzotwitabe ego yerdiani na hazo marikume kuri mikro ya koze Jeffrey Mutagoma yegera ni jamajuna engineer marikume muhinga bwizyo makino kigane mushaka kongera kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com mukanya turabandanya na programme z'ijuru ya Amerika.